Manda yakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane nini na hazwi amakuru tubafitiye kuri no wa mbere tuyahera kuyagezweho ijyanye no ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, turayahera mu yavugwa muri Afrika y'Epfo. Jacob Zuma yahoze arongoye Afrika y'Epfo yavuze jo ku munsi w'Imana ko atariko arishikana ku butungane ngo afungwe amezi 15 yakatiwe ku byaha bya ruswa nk'uko yabitegetswe na Sentare. Yabivugiye kumuhana iwe inkandla ni mu ntara ya KwaZulu-Natal. Jacob Zuma w'imyaka 79 yabwiye abanywanyi biwe ko uburenganzira ahabwa nibwirizwa shingiro bwahungabanijwe n'abacamanza ba Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Yaciriwe uwo munyororo kubwo kwanka gutanga ibyemeza yasabwe n'abariko baramutohoza ko ku cyaha cyo kurya ibiturire yagirizwa igihe ntarengwa yari yarahawe cyo kwishikana ku butegetsi cyarangiranye neje ku munsi w'Imana. Abategetsi b'i Vatikani bavuze ko ukubaga amara Papa Francisco kwabereye mu bitaro i Roma kwagenze neza nk'uko byari byarateguwe. Ubutegetsi bw'i Vatikano ariko nta byinshi bwashimye kuvuga kukuntu Papa Francisco amerewe. Umuvugizi wiwe Matteo Bruni ntiyavuze ikiringo ibyo bikorwa byo kumubaga byamaze cyangwa uko byagenze muri rusangi. Bruni ntiyavuze kandi nimba Papa yaciye agarukana ubwenge inyuma yo guterwa umuti wo kumusinziriza anestezi mu Gifaransa cyangwa ikiringo atekanya kuzomara muri ibyo bitaro. Muri Philippines abasirikare hafi 45 barapfuye abandi baharugwa mu 10 barakomereka mu isanganya y'indege y'igisirikare yahiye irimo abasirikare inyuma yo gutakaza inzira irikiruruka mu manuko bw'icyo gihugu nk'uko byavuzwe n'abategetsi. Major General William Gonzalez umutegetsi mu gisirikare cya Philippines yavuze ko abasirikare hafi jana bari muri iyo ndege bari bagizwa hanini n'abari bahejeje amashuri ya gisirikare.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ambasade ya Leta Zunze za Amerika muri Afghanistan yavuze jo ku munsi w'Imana ko Amerika atamugambi ifise wo kugara iyo ambasade naho ibitero by'abatalibani birushiriza kongerekana mu gihugu. Amerika itanze ikizere ku makuru yashikirijwe kwiriko iritegura gutahukana n'abakozi bo muri iyo ambasade iri i Kabul. Ibiro vya ambasade ya Amerika byanditse bivuga ko icuguruye kandi ariko izoguma kandi izogumana abakozi benshi bazobasha gukora ibikorwa byose hamwe na leta ndetse n'abanyagihugu ba Afghanistan. Ubwoba mu banyi Afghanistan bwariyongereye kuva ku munsi wa 5 w'indwi iheze igihe abategetsi ba Amerika batangaza ko abasirikare bari mu runani mvamakungu bari mu ikambi y'Bagram bavuyeyo bose. General Austin Scott Miller ahagarariye igikorwa cyo gutahukana abasirikare yavuze ko abatalibani barushiriza bigarurira uturere kandi biteye ubwoba. Ku munsi wa 6 abasirikare ba leta ya Afghanistan barenga 300 barahunze imigwano bahungira muri leta ya Tajikistan ihana urubibe na Afghanistan. Igihugu cya Pakistan cyashikirije jo ku munsi w'Imana ko gifise ibyemeza hamwe n'amakuru y'iperereza ku igihugu kibanyi bidacana uwaka cy'Ubuhindi aricyo kiri nyuma ya bombe yaturikijwe mu modokari ihitana abantu 322 bakomeretse hari mu kwezi guheze mu gisagara cya Lahore ni mu buseruko bw'igihugu. Umuhanuzi ajejwe umutekano mu gihugu hagati Moed Yusuf yavuze ko umuntu ari ku isonga y'icyo gitero cyabaye ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 6 ari uwo mu iperereza ry'Ubuhindi kandi aba muri icyo gihugu.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nshuti bakunzi bacu nongenda bashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu cy'u Burundi leta yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa Terrar abacukura inzahabu nabo bahabwa gasopo
nabiharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje ku butare mu Burundi bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'u Burundi bayuguruye bakayisigirangaye tukabura nivuje gufurira ivyo binogo uyakwera n'inzembe niko no.
Uyu ni umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alangiyome Bunyoni iyo nkuru co kimwe niyerekeye u Rwanda rwemeza ko rugiye kuronka uruganda rukora imiti n'incanco turazigaruka ko handi hato mube hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahebwa ke nongera ndabipfuriza ikazi mu makuru yo kuri no wa mbere mu gatondo hamakuru yacu tuyahera mu Rwanda ahico gihugu ejo kwa Mungu cahimbaje umunsi wo kwibohora. President Paul Kagame mu ijambo yashikirije kumbonesha kure y'igihugu yasavye abanyarwanda kwirinda COVID-19 gusumba uko vyahora bivuye ko ibitigiri vy'ubwandu bibandanya kuduga. President w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo giwe yijeje abanyarwanda kuzobona uruganda kora inkingo n'imiti mu minsi iri imbere ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Asumta Kabuye.
Nta birori byabaye kuri uyu munsi wo kwibohora wabaye ku nshuro 27 kubera COVID-19 ikomeje kwiyongera mu Rwanda. Gusa umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu aho yasabye buri wese kwirinda kurusha uko yabikoraga mbere.
Uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe, ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa COVID muri iki gihe. Ubu ni ngombwa ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse gukurikiza ingamba zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya COVID no kurokora ubuzima bw'Abanyarwanda.
Ukuri w'igihugu asabye abanyarwanda kurushaho kwirinda mu gihe imibare y'abandura umunsi ku munsi ikomeje kuzamuka ari na kuhitana abatari bake. Kuri uyu wa gatandatu Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku munsi umwe gusa abantu 198 aribo banduye COVID-19, 12 ikaba yarabahitanye kuri uyu wa gatandatu. Nubwo iyi mibare ikomeje gutera impungenge batari bake, Perezida Kagame yahaye abanyarwanda icyizere kwiyubaka ry'inganda zikora inkingo n'imiti.
Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri duhereye ku barusha abandi byago byo kwandura COVID. Turifuza n'uko zigera ku Banyarwanda benshi uko bizagenda bishoboka. Ariko mu rwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu itabonekera igihe cyangwa itangwa hagenderewe ku zindi nyungu, ariko birasaba igihe kandi tugomba kwihangana. Hagati aho buri wese afite uruhare runini mu kuba maso no guhindura imikorere kugira ngo tubashe kugabanya ibyago byo kwandura virusi yandurira mu mwuka.
Mu cyumweru gishize nibwo Leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi, amasezerano afite agaciro ka £360,000,000 mafaranga y'u Rwanda, amasezerano yo gufasha u Rwanda mu rugendo rwo kubaka uruganda rukora inkingo. U Rwanda ruri mu bihugu bitatu byatoranijwe ku mugabane wa Afurika kwazubaka uruganda rukora inkingo za COVID-19, uretse rwo ahagaragara n'igihugu cy'Afurika y'Epfo na Senegal. Umunsi wo kwibohora bahuriranye no gutaha umudugudu w'igitegererezo wubatse mu Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni ku nshuro ya kabiri u Rwanda rutijije umunsi wo kwibohora kuva icyorezo cya COVID-19 kigereye mu gihugu. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 41,696 ari bo bamaze kwandura COVID-19, muri bo abantu 27,666 bamaze kuyikira, mu gihe abagera ku 13,623 bakiyirwaye, naho 365 ari bo imaze guhitana. Usibye ijambo ry'umukuru w'igihugu yagejeje ku Banyarwanda, nta bindi birori byigeze bibaho kuri uyu munsi wo kwibohora. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Assumpta Kaboyi, urakoze. Mu Rwanda turaza gusubirayo handi hato, ariko imbere yaho tubanze tuje mu Burundi, aho leta yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa Terrar. Abacukura inzahabu nabo bahabwa agasopo. Ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye hito n'ido y'ibi byose. Na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umushikiranganje w'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow yimba ubutare bwa Terrar mu Gifaransa ahitwa mu Gakara mu ntara ya Bujumbura, ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe. Umushikiranganje Ibrahim Wizeye yanditse mu ikete Ijwi rya Amerika rifite ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Iyo sosiyete y'Abongereza yagirizwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa Terrar, kubudandaza no guterera mu kigega ca leta. Ayo makosa umushikiranganje wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka. Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cane cane ubwa Terrar yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze.
Tugiye kubishyuza ubwa mbere hace nk'imyaka ibiri itatu nko mu Gakara, bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turunga. Twabwiye ati mwe ko ku mwaka niba uri mwabwirizwa gutanga contribution $500,000 by'amadolari, none ko imyaka iniheze atacyo muratanga. Mugabo twumvirije bourse yabo y'i Londres, tukumva bavuga Terrar z'i Burundi, mugabo zikavugwa Londres, dufise ngaha mu Burundi tukabura ikintu ku nkoko. Tuvuga tuti rero ntimusubire nta na jean ntizogenda, tujya tubona abasha barahiye cyane. Ngo ahubwo twari twimirije ngo ku exporta ngo itoni 75 kuri 7 ngo umuntu wiza ngo tu exporte ngo itoni 100 ngo none ibintu bizoca bikomera. Kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko exporta, mwatubwiye yuko atacu mwaronse ati mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa, nta kintu na kimwe musubira ku exporta.
Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, ishami Oricom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa adakurikijwe amategeko. Gabriel Fyiri atwara Oricom aributsa amasoko iryo shami yaheruka gukora ko amatohoza harimwo ayo yimba ubutare ko arimwo ubunyonyezi.
Ibi byo gutanga amapasiporo, impapuro z'inzira n'izindi ibi bita impusha zo kugendesha imodoka, controle technique ni kuvuga gusuzuma ku imodoka zikomeye aha no canja no mu masoko yo mu butare, batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira aja kuri compte general de trésor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu. Castellite, Wolframite, ibi bijanye na Terrar, Korta na Nikere, inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro, clientelisme, favoritisme n'ibindi.
N'umushikiranganje wa mbere aremeza ko atabiharuro kanoni bihari byerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu. Avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri.
Nabiharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu Burundi ubutwara bahaye amamiza andomere yo kubahagarika, bakoze batwiba, tubaretse twosanga isi y'Uburundi bayuguruye bakayisigirangaye, tukabura n'ivu ryo gufurira ibyo binogo kuko uyakwera n'inzembe niko nabivuga.
Abagwanya biturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane y'ubutare byose bigwamo maze amategeko agakurikizwa kuneza y'igihugu.
Usanga leta n'abanyagihugu batandukanye bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa, arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu byose bigwamo. Dushimira umukuru w'igihugu kubona yafashe ingingo yo kubihagarika ibi byo gukingira itunga ry'igihugu, twikifuza yuko co bikorwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirigwa Burundi bwa amafaranga yacaja nta wuziya ahariho.
Isosiyete Rainbow yeshuye umushikiranganji ko yemeye ingengo yafatiwe gusa irahakana ko yahombeje leta nyabona ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba. Uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa Terreur mu Gifaransa mu mwaka w'2015. Ikinyamakuru cyitwa statista.com cyandikirwa mu Budagi gikunze gucira habona ibiharuro bifatirwa ko cyane cyane ku butare cerekana ko mu mwaka w'2019 Uburundi bwari mu bihugu 9 vya mbere ku isi biri mu butare bwa Terreur bwinshi muri Afrika kikaza mu kibanza ca mbere. Abagwanya biturire niseza gwa jamatungo ya leta batangazwa ningene ico kibanza ciza ku isi kidatuma Uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro. Pseklaveni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubiye mu Rwanda nk'uko nari nabyemeye. Hari umurwi w'abasenator n'abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye kugaragaza impungenge batewe n'ipfungwa ry'umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda Paul Rusesabagina Mikete bandikiye umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken bamusavye gukoresha inzira zose za diplomasi zishoboka Paul Rusesabagina akarekurwa. Mugenzi wacu Temisokle Mutijima ari mu burasirazuba bw'u Rwanda yasomye ibiri muri iryo kete ry'abasenateur n'abadepute ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze adutegurira ino nkuru.
Iyo barua bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe 41 iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi barua abadepite n'abasenateri 36 bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we. Abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko Leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina, cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko Leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe kubiganira girana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu. Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo, ahubwo abategetsi ba gereza bagahitamo kumufungira mu kashoka wenyine amasaha agera kuri 23 ku munsi bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga. Bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye. Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye perezida w'u Rwanda Kagame, umuyobozi wa kaminuza ya St. Mary i San Antonio muri leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba Leta y'u Rwanda kuri iryo shuri. Ni nyuma y'aho abadiplomate ba Leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza ku birebana n'ifatwa rya Rusesabagina. Bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya Leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwema abayinenga hirya no hino ku isi. Aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana Rusesabagina kaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo. Bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesabagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda. Abo bakavuga ko mu kibazo cya Rusesabagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka. Bati niba intumwa idasanzwe y'ibiro bya perezida ku birebana n'ibikorwa byifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gushaka uko Rusesabagina yarekurwa, dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Izo ntumwa za rubanda muri Amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa Rusesabagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye, zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo Leta ya Amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u Rwanda. Bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi minisiteri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi Banyarwanda baba muri Amerika. Nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa, Bwana Paul Rusesabagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda. Ni mu rubanza reganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni wa mwanya w'amakuru y'imikino na sport. Tuyahera mu gihugu cy'u Burundi, ayimirwo ya Rukinzo, SOS Brothers na J Intwari ariyo izokina gice cya kabiri gishira icyanyuma mu ihiganwa ry'u Burundi muri handball. Muri basketball naho umurwi w'urunani ugiye kuzura amenyerezwa na Richard Patrick Rwizuruvugo, Desire Hatungimana bivyose yabiduteguriye.
Mu gikombe cha basketball citiriwe uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza, umugwi w'urunani kuruno w'Imana wirahiye Kerne bigoranye cyane mu mwanya w'inyongera ku manota 36 kuri 62. Mu mwanya watekanijwe n'amategeko, iyo migwi yose yaranganya ku manota 58 kuri 58. Kuruno wa mbere, umumenyereza mushasha w'urunani Richard Patrick Ngwizuruvugo aratangura akazi muri uwo mugwi. Inyuma yo kwirabira uko umugwi agiye kumenyereza wifashe, amenyesha ko vyinshi ari byo gushima.
Ya novuga ko urunani ho ekipe nziza, ni ekipe ishoboye, gusa ndumva yuko nukongeramo juste amaraso yandi mashasha ashanja abantu bafite experience bagize iki ibyo dukosora tutumirire duke, ariko ni ekipe nziza ikeneye gusa utuntu duto duto dukosora kubera n'abasanzwe ari staff technique ikomeye y'abantu babizi. Ndumva yuko titabyi ko dukora mantra n'amandi baza ko ari muzishi tuzohindura na abana batoyi aba, ariko abari bo bariho kare bari bafite experience bari bazi ibyo bari korakora mu kazi, ama abana nabo rukaragesa ukaba motiva ukababwira ukabereka bangu umuvyeyi kubera ari mu training umuvyeyi ndibaza uko uguma umuganiriza cyane uko uguma muhindura ama strategy iki kandi n'amahirwe kwa rona ama match jeshike muri ama match biroroshye yuko umuvyeyi azogera na championa umugumaze gukosora byinshi.
Ihiganwa naryo cy'u Burundi rya handball kuno w'Imana ryarigeze mu gishaka ne gishiri cyanyuma. Urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi gwahuje muzinga umugwi w'igisirikare na SOS umugwi w'ishuri gisumbuye. Abo banyeshuri bakaba baratsinze abasirikare ku bitsindo 32 kuri 29. Umenyereza wa SOS amenyesha ko iyo ntsinzi itari yoroshe, ati mu kibuga basa nabanganya.
Icyo twabarasumbije simbona ko ari kininiya cyane, ariko twabasumbije tactique de défense yatumye dushobora kumetraliza abakinnyi babo bakomeye bigatuma tudashobora gutsindirwa ibitsindo byinshi. Rero twakoze kandi twakoresheje ubuhinga bwinshi bwo kwataka, aho mwabonye yuko amakombinezo akomeye cyane n'amakungufu menshi.
Mu mugwi wa Muzinga hoho ubu ngo nukwitegurira ihiganwa ry'Ibujumbura rigiye gutangura inyuma y'izo nkino z'u Burundi bwose. Umenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko agakosa gato bakoze ariko kabakoze ko
habaye gutangaza umupira kw'abakinnyi biwanje, ico yane mu muntu wese ringa yakibonye ico nyene uvuga utakaje ko ubona tugeze univo ya defense mwabona yuko SOS yayankako irengana. Nicho nabona cyabaye ntambamye ku mugwi wacu wa Muzinga. Nko mu mikino yose y'urukino rurangiye umuntu arabona aho ataruzi nguvu imyezo kuri kare dushakosora. Nimba n'umukiri byavuye ko ari gutagaza umupira ari defense mugoye hari abaho byagiye bagenda ngo tugukosora imyezo kuri kare.
Mu zindi nkino zabaye, Rukinzo yatsinze Eagles ku bitsinda 38 kuri 48. Brothers nayo itsinda Avenir yorohewe cyane ku bitsinda 61 kuri 17. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire rikucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira amakuru agezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Kuri wa mbere tariki ya 5 Nyakanga nibwo abakinnyi bagomba guhagararira u Rwanda mu mikino Olympique izabera Tokyo mu Buyapani baza gusoza umwiherero urimo kubera Nyamata mu karere ka Bugesera. Muri mikino Olympique izatangira ku itariki ya 23 muri kwezi kwa 7, u Rwanda ruzaseruka mu mukino wo koga, gusiganwa ku magare, gusiganwa ku maguru hareshya n'ibirometero 5 ndetse no muri marathon. Umukino wo koga abakinnyi bazahagararira u Rwanda ni Alphonsine Gahozo na Eruwa Maniraguha bazarushanwa mu gukubita umusomyo ku ntera ya metero 50. Mu gusiganwa ku magare abaza serukira u Rwanda mu mikino Olympique y'i Tokyo ni Moise Mugisha, Joseph Areruya na Didier Munyaneza. Kubirebana no gusiganwa ku maguru urugendo rw'ibirometero 5, Marte Yankurije niwe uhagarara igihugu muri iki cyiciro. Mu basiganwa intera y'ibirometero 42 cyangwa marathon, byari byiteze ko u Rwanda rwagombaga guhagararirwa n'abakinnyi babiri aribo John Hakizimana na Felicien Muhitira. Uyu nguyu Felicien Muhitira ariko mu cyumweru gishize yahagaritswe n'ubuyobozi bwa Komite Olympique y'u Rwanda buvuga ko yarenze ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya corona agasohoka mu mwiherero. Felicien muhitira bakunze kwita amagare yamaze kwandika ibaruwa isaba imbabazi agasobanura ko impamvu yavuye mu mwiherero ari uko yaragiye kunywa imiti ya gakondo imufasha koroshya uburwayi bw'amarozi amaranye imyaka 20. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 yamaze kugera mu Buholandi aho igiye kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'isi. Mu muhango wo guhereza ibendera ry'igihugu aba bakobwa baserukiye u Rwanda, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Didier Shemamaboko yasobanuye ko ubuyobozi bwa siporo butazahwema gutera inkunga umukino wa volleyball.
Ni ibigaragaza ko rero amakipe dushyigikira kandi tubigomba kuyashyigikira mu gihe hari ibikorwa bagomba kwitabira kugira ngo bahagarare igihugu. Ikindi kandi ni uko muri volleyball mu mikino ikipe y'igihugu ari mu bagabo no mu bagore ni uko mu gihe ari karandiriye kandi noneho hariho imikino tugomba kwitabira twe nka minisiteri tuhari kugira ngo dufatanye kandi tubafashe kugira ngo bitabire kuko iyo dufite abakinnyi dufite abagomba guhagarara igihugu nta mpamvu tutagomba kubashyigikira.
Ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB ngo imyiteguro y'ikipe y'igihugu y'abangavu yabaye nta makemwa. Twumve perezida w'iri shyirahamwe Raphael Ngarambe watangiye yifuriza intumwa z'u Rwanda kuzagira urugendo ruhire.
Bagize igihe cyo kwitoza bava ku mashuri nyuma yaho baza no kugira umwanya wo kwitoza bari muri camp nta kintu babuze ndetse hari n'amamaci bagiye bakina ngira ngo niturumwe yo kwibuka mwabonye ko bakinnye kandi bakinnye neza ndumva muri rusange nava ku mwitozo wagenze neza hasigaye n'ahabo.
Muri iri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi muri volleyball y'abakobwa batangije imyaka 20 rizabera mu Buholandi no mu Bubiligi, amakipe 16 y'ibihugu niyo azaseruka akaba agabanyije mu matsinda ane. Mu itsinda rya mbere harimo Buholandi, Brazil, Repubulika ya Dominikani n'u Rwanda. Itsinda rya kabiri rigizwe n'u Bubiligi, Cuba, Serbia na Argentine. Amakipe ari mu itsinda rya gatatu ni Pologne, Thailand, Turukiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe mu itsinda rya kane dusangamo Uburusiya, Ubutaliyani, Belarus na Misiri. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya volleyball ku bakobwa batarengije imyaka 20 iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka, naho intumwa z'u Rwanda zihagarariwe na Eric Nsabimana bita Machine akaba ari vice president wa mbere mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio y'Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteza amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vyo muri iki gitondo. Ibiganiro vyari biremeshejwe na Joy Diana Ninahazwe. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Muri bo harimo Facile Gebehu yegeranije amaju yacu. Ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo muri mwo vyose. Ahanje turaza kongera mu yandi makuru azobagezeho mu masaha ari imbere. Mugire indwi nziza
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Thank you. been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.